Y ni Radio Hijui de América. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi, mu Kinyarwanda, mu Burundi, mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22. Mu Rwanda mu twumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube, kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru we sitatu akaburungu, radio yacu VOA akaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi ry'Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije, ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Amahoro n'umutekano ni karahura ntibacura mu Ruganda. Ni nkingi iterambere irama mu bihugu byose byo ku isi. Haraheze rero imyaka itari mike mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu buseruko, umutekano n'amahoro biguma bihungabana kubera imirwi itagira uko ingana yama yakoze ibitero maze abanyagihugu bakasiga ubuzima. Mu kwezi kwa gatandatu, abatetsi barongoye ibihugu byo mu karere ka Afrika yo mu buseruko barafashe ingingo yo gutunganya inteko zo muri ako karere zoja gufashanya n'igisirikare cya Kongo mu twigoro twacu two kurangiza uruhagarara n'umutekano muke birangwa mu buseruko bw'icyo gihugu. Ayo masezerano ni nayo yatumye igihugu cy'u Burundi kiba igihugu cya mbere cyarungitse inteko zacu mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ndwi iheze mu ntumbero yo kurwanya imirwi itwaje ibirwanisho. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi kuwa kane twatumiye umushingantahe akurikiranira hafi ibibazo by'amahoro n'umutekano mu bihugu byo muri Afurika mu kanya araja kudufasha kwiheza uruhara rw'inteko mpuzamakungu canke inteko zo mu karere mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bihugu birangwamo umutekano muke. Aragira icyo avuze kandi ku nteko zo mu karere ka Afurika yo mu buseruko hamwe n'izo mu bihugu byo muri Afurika y'umanuko zitanguye kurungikwa mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hisunzwe amasezerano ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ako karere ry'ateko gikumu hamwe n'amasezerano ibihugu bihurikiye mu yandi mashyirahamwe yo muri Afurika y'umanuko. Uyu munsi rero turi kumwe na Edi Mbona n'umuhinga akurikirana hafi ibibazo by'amahoro n'umutekano, akaba afise ibyo bita mu Cyongereza, akaba ari uwo bita mu Cyongereza Regional Peace and Security Expert. Uraho Edi Mbona?
Ndabaramukije Frederic, ndabaramukije n'abahanga badukurikira muri iki kiganiro.
Urakomeye neza?
Ndakomeye, ndaho.
Ni viza cyane rwose. Nkuko twabivuze rero, uyu munsi dushaka cyane cyane kwihweza ikibazo cy'umutekano n'amahoro, eka uruhara rw'umutekano n'amahoro mu iterambere. Turazi ko ibihugu biteye imbere kenshi na kenshi usanga bifite agahengwe bishyize umutekano, ibihugu navyo biguma bisubira inyuma kenshi na kenshi ugasanga bifite ibibazo by'umutekano n'amahoro. Edi Mbona, murafise ubuhinga bwinshi n'ubumenyi bwinshi cyane rwose mwarahuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, aho twavuga Repubulika ya Centrafrica, mwari mu bikorwa byo kurabikira mu mutekano bifashe, mutubwire uruhara rw'amahoro n'umutekano rungana iki mu bihugu byose byifuza iterambere.
Mu by'ukuri na iterambere riba mu bihugu bidatekanye. Igihugu ikintu cya mbere, igihugu kugira ngo kigire iterambere gikeneye amahoro n'umutekano. Hanyuma bene igihugu bakabakidegenza akaja mu mirima bakaja mu mirimo yabo yose imisi yose rero nta muntu yo nta gihucotera imbere kidafise kidashize amahoro imbere na nizo ngorane rero usanga kenshi ibihugu byo muri Afurika bibwira kubera kenshi bidatera imbere kubera atamahoro aba harangwa
ivyo iyo abategetsi babizi ingingo baba bakwiye gufata ku bwanyo nk'izihe kugira ngo mu gihugu hagume hatekanye hari turazi ko hariho indiana nyinshi zihagaze ku moko iza politike ikintu nk'abategetsi bokora kugira ngo bagabanye ibyo bintu bituma hataba iterambere nk'ibi
mu by'ukuri ikintu cya mbere borabira ko kubera bamwe baba batowe n'abanyagihugu ngo babarongore baba bafise programu iyo programme rero wabwiye abanyagihugu yuko ari izogendera ko ifo kwigendera ko kugira ngo ubateze imbere bo nico kintu cya mbere baba barindiriye ati uyu mugambwe cyane uyu mushinga na yatwemereye yuko azoduteza imbere abicije muri iyi nzira rero ugeze ku butegetsi abanyagihugu baba barindiriye yuko ukora ibyo wabemereye hako ukora wirabira ko wewe cyangwa aba bantu bo mu bwoko bwawe cyangwa abantu muva mu ntari imwe cyangwa abantu musangiye imigambwe rero utwara atwarira bose ntaba ariko aratwara ngo kubera ngo ateze imbere cyangwa agire kamwana wa mama kenshi rero usanga ibyo bintu bya kamwana wa mama byo kwikunda byo kudakunda abanyagihugu nibyo bitera izo ngorane z'abantu baca bagumuka nibamenye yuko nabo nyine nibamenye yuko muri iyo migumuko ibintu bica bihagarara nta muntu abandanya kuja kurima nta muntu aja ku mirimo yiwe nta muntu yorora nta muntu agira n'akazi keza kugira ngo yiteze imbere ateze imbere n'igihugu rero abatwara bo kumvira bose bakaba bakaba imboneza nyene zabo ba donc bashinje bakareka ibintu byo kwikunda ibyo rero izo ngorane zibaho cyane usanga abantu b'abanyagihugu bavuga ati vuba badutwara nabi kubera ibyo batwemereye si ibyo bakora barikunda bobo bimereye isiha baguma biha bobo nyene twebwe ehe naki ibyo rero bica bituma ingorane
muri iyo migumuko muri ivyo vyukwigaragamvya ikabagatangura ibintu vyo guhunganya umutekano canke ibintu vyo gusaba uburenganzira bwabo inyishu nyakuri yo bihe nk'abantu babugumije mu mutwe ko iterambere ariyo nkingi eka amahoro n'umutekano yo nkingi iterambere ibintu vyo kugwa nk'ibihe ku mpande zose haba abategetsi canke haba abatwago
abategetsi cyane bambere bategereza kumvira abatwagwa babumvira ingorane bafise abatwara nabo bakigenza nk'abantu bitwa yuko ari abantu bahawe inshingano zo gutwara abo bantu zo kubateza imbere afite n'inshingano Imana iba yaguhaye n'abenegihugu kugira ngo wowe abe ari wowe ubaje imbere ukabumviriza hanyuma abo bene ibindi nabo ibintu byo kugumuka ntibifasha cyane kubera muba muri abantu baba ariko barisamburira mu kwiga kwicara kuyaga kubera kenshi usanga ibintu byose abantu ibintu biragora no kuyaga kandi nta nyishu iboneka mutayaze inyishu nibonekera mu migere inyishu ibonekera mu kwicara mu kuyaga kugira ngo abantu bakosore ibitagenda neza kugira ngo iterambere rero riboneke mu karere
mu kanya turagaruka ku ruhara rw'inteko zo ziba zirungiswe mu bihugu aho umutekano wabaye ndanse kugira ngo zigarukana amahoro n'umutekano icyo kibazo turakigaruka ko ariko ku bwanyu uburyo bwiza mu gihe hadutse indyane ingwano zikomeye haba hagati y'abanyagihugu haba imirwi irwanya ubutegetsi uburyo bwiza bwo kurangiza izo ngwano n'ubuhe abasirikare b'igihugu canke inteko zo mu bihugu zoba zirungikwa gufasha
ibyo bintu byogenda ni uko abasirikare bo mu gihugu bo bonyine n'abari bo nibo bonyine kwera bashinze umutekano w'abanyagihugu kandi cyane cyane s'abasirikare n'abapolisi abasirikare bo bashinzwe igihugu gitewe no hanze n'ikindi gihugu cyo hanze niho abasirikare binjiramo ariko abantu bajejwe umutekano indani mu bihugu n'abapolisi na nibo bategerezwa kuja kuja hagati bagahagarara neza bagasubiza umutekano mu banyagihugu ariko kenshi usanga rero biragora kubera ubumenyi buba butari bwinshi cyane ukumva umuntu agiye bagiye gukora ntibakoreshe ibyo umwuga ubabwiye basanga rero bifashe nabi abanyagihugu barahati kimwe kuzana bo hanze biba byagora indani umuntu agakomindura ati jewe inzu yahiye abari hafi n'umutabare nico gituma inteko zo hanze ziza
mukanya muratubwira cyane cyane ubumenyi mwakuye mu gihugu cya Repubulika ya South Africa aho mwari mukurikirane hafi ibibazo by'umutekano ariko imbere yaho reka ijambo bamwe mu banywanyi bariko baratwakura turi kumwe na Alex Anelka Peace mwiriwe neza muri hega Alex
Jende Burundi mu ntara ya Rurigi komite Kinyinya
ni byiza cyane rwose muratwumva neza ku radio Ijwi rya Amerika ngaho
ndabwo neza cyane
yego muduge ku ijambo ikibazo cy'imviro turi kumwe n'umuhinga none ose byerekeye amahoro n'umutekano mu bihugu byo muri Afrika Edimbona murafite ikibazo murafite icyimviro mu mushikiriza
icyimviro no shikiriza kuri iki kibazo cyo kurungika inteko zo mu karere muri Congo ku ruhande rw'iwanjye
Alex woba uri hafi y'iradiyo uja kure yayo gatoya kugira tukumve neza cyane rwose n'ibibazo mubaza bishobore kumvikana duga ku ijambo
nariko ndavuga ati ku ruhande rw'iwanjye ku ngorane ziri muri Congo umuti ntabwo ari ukubabarukayo inteko zo mu karere umuti mbona ko ushoboye gutorera inyishu ikibazo ni uko guverinoma cyangwa se leta ya Congo ishoboye kwicarana n'abayirwanya bakajya kuhera imigasira kuko mu gifaransa bakunze kuvuga ngo yose akirose
Alex ndumva telefone yawe ivuga nabi cyane rwose ariko ikibazo nyamukuru washikirije ni ikibazo gihambaye cyane rwose kandi twacumvise mwavuze ko reka bamukanya barasubira kuguhamagara niba ufite nk'ikindi kibazo ushaka gishikirije ugishikirize ariko nashaka mushyantahe Edimbona agira icyo avuze ku kibazo gihambaye cyane rwose uvuze ko uburyo bwo kurangiza amatati ari kwicana nabo batumvikana duga ku ijambo Edimbona
nibyo gikuru nuko abantu bicara bakumvikana kubera nko muri kirya kibazo cy'i Congo abantu baratikiye cyane abantu barapfuye abantu baguma bagendana udusambi bimugwa ariko ugasanga abantu nyine babateye izo ngorane bamwe bamwe n'abantu kavukire bavukana barabanye bamwe bamwe baranahaniye baranagabiranye baranarongoranye muri bo ariko ugasanga muri bo harimo bamwe bamwe batera abandi bakabangaza rero ntibikemewe yuko babandanya mu migere nibyo byanse mu kumvikana niho abantu bavuga ngo bashira mu migere niyo migere ni ukugira ngo bahoze abantu habe n'agace rero kugira ngo bayage bumvikana ariko ingamba ntizibandanye zitikira muri Congo rero icyo kibazo kiriho kandi naje yuko umukuru w'igihugu afise komisiyo yashyizeho y'abantu barwanya leta baja bahurira i Nairobi ndizera yuko muri ibyo biganiro bagira hazovamo inyishu nziza hakaba hasabwa osi cyane cyane nuko abantu bajya abatwara mu ma bayita ari bayita ama chefine bo kwicarana hamwe bakumvikana muri Kongo haca n'ibintu by'abami bayita abashef de collectivité bajya barashobora gufasha kugira ngo amahoro agaruke.
Tumibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Bigirimana Didier. Muri aho Didier?
Yego, turi aho, turagumye.
Muri hehe?
Turi mu Burundi, muri Karamoja.
Mubaza akabazo, mwegere telefone, ndumva na telefone yawe itavuga neza cyane rwose. Turi kumwe n'umushyigana we Edimbona, umuhinga mu byerekeye amahoro n'umutekano muri Afurika. Duhuga ku ijambo, ikibazo cy'imvuye. Duga ku ijambo, turakumva.
Yego, n'icyumba cyanjye uwo mugambi bagize wo kohereza ingabo zo mu karere gihugu cya Congo, uwo mugambi senda bushyigikiye kubera ko urabona yuko MONUSCO mu isanzwe isanzwe yananiwe urazwi n'imyaka imaze mu gihugu cya Congo. Rero icyo ni ikimenyetso cyerekana yuko ibi bihugu bigiye kujya biratabarana mu bijyanye n'urugamba. Iyo kimwe gitewe ikindi bigatabara ikindi, cyerekana umutima w'urukundo no gushyira hamwe, kuko mu bindi bihugu by'akarere ko muri Afurika Kongo kizaba kiba igihugu cya mbere kirungitswemo ingabo zo mu karere bikavuye mu makunguro.
Numva na telefone yawe itameze neza, ariko ikibazo twacumvise muravuze ko kuba ibihugu byo mu karere byarungitse inteko muri Congo ari icyemezo ikimenyetso cyerekana ubucuti mu babanyi. Edi mbona icyo cyimvuye kibona gute?
Icyumviro ni cyiza kubera bajya bijya bihugu hariho bajya bagiye kuzimya umuriro kandi bazobananya mu bintu ibihugu bya amashyirahamwe regional na SADC na East African Community n'izindi. Harimo ibintu byo kuvuga ati wewe utewe dutegereza guhagarara twese tuze kuzimya umucana. Nibyo bariko barakora ubu, abantu bamaze gushikayo, abakenya bashitseye ejo n'abandi bazobananya bajayo kugira ngo bazimye. Kubera nibo umutekano mu karere niho bitera mbere, hariho n'igihugu kimwe kidahagaze neza mu bintu byerekeye amahoro n'umutekano. Icyo tuba bose bategereza gukorera kuri icyo kintu cya mbere kugira ngo iyindi etape ya kabiri iyo kwisungura mu bintu by'ubutunzi n'iterambere. Ariko badatanguriye kuraba ahantu hose hari umucano ngo bawuzimye, n'ibyo bindi bikurikira nabyo bushitako. Ni icyumviro cyiza bagize, kandi n'ahandi haba ingorane bizobandanya uko bafatana mu nda kugira ngo bazimye.
Muri kamara bandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Jean Claude Ndagijimana. Muraho Jean Claude?
Muraneza.
Turaho. Muri hehe mu Rwanda?
Mu Rwanda ntereye mu ntara y'Amajyaruguru.
Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turi ko tuvuga ku ruhara rw'amahoro n'umutekano mu iterambere ry'ibihugu. Turi kumwe n'umuhinga Edi Mbona. Duga ku ijambo, ikibazo cy'imvire.
Urwo ruhare rwaba ari rwiza, urwo ruhare rwo kuzana amahoro muri ya gihugu cya Congo rwaba ari rwiza. Ni uko hazamo imbogamizi, rero imbogamizi zihavuye cyane, harimo ibintu byo kuzamo imikino y'injangwe n'imbeba. Yaba ari byiza amahoro agarutse muri kiriya gihugu.
Ni byiza cyane rwose. Murakoze Jean Claude Ndagijimana. Reka duhe n'ijambo kandi ya ZDB na Mutsinzi. Muraho.
Muraho neza.
Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro, duga ku ijambo.
Murakoze, mudushimire n'umutumire mwadutumiriye.
Narabumva, ni byiza cyane rwose.
murakoze ramwe cyane kuvuga twifuza ko mu byo kuri ibihugu duturanye byose bigira amahoro kongi kagira amahoro kuko niho ibihugu byose bitera imbere ariko ntago bari abasirikare bari kurungika hariya siko bazakemura ikibazo kiri hariya muri Kongo kuko murazi ko mu bihe byaheze imyaka yaheze ko ujya muhari wa emvetu wari watsinzwe mugabo ntihakurikiyeho kurwanya indi migwi yari ihari ikintu rero numva ni uko leta ya Kongo ishyiremo imbaraga ibashe kurwanyiriza iriya mitwe yose hamwe bayikureho apandi byo kuvuga ngo umutwe umwe uratsinzwe bumve ko ikibazo giheze hari impunzi zimaze imyaka irenga 20 ziri hanze ya Kongo izo zikeneye gutaha zikajya iwabo kuko iriya mitwe nibagumye iz'abarwanya umutwe umwe bawutsinda bakumva ko ikibazo kirangiye n'ubundi ntacyo bazaba bakoze nubwo bari abasirikare bagiyeyo bamara ikindi gihe badashyize hamwe ngo iriya mitwe yose igwanywe irangire imitwe y'abanyamahanga bayitsinde abatahe ubundi Kongo nto numva yagira amahoro bitabaye ibyo ntacyo ntibizashoboka ko Kongo ishobora kugira amahoro arambye
murakoze yazindi edi mbona mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose mwavuze edi
uyu muvandimwe ashize ngaho mico ariko ingorane z'i Kongo cyane cyane n'ingorane politike nico gituma navuze ati naho bagiye kuzima umucanwa ariko abantu bateza kuyaga ibyo byo kuyaga nibyo bituma abantu bashyira hamwe ubu rero hari ingorane za politike naho iyo migi yose boyitsinda su gutsinda abantu ngo tsinda aho bose bava mu bihugu nk'imigwi yaje iva mu bindi bihugu isubira iwabo hanyuma bayagire bari mu bihugu byabo ari abantu bagwanya leta y'u Burundi bagende bayage hariya na leta y'u Burundi ari abagwanya leta y'ibihugu biri ngaho hafi byose nabo nyine basubira iwabo ari abaganda ari abanyarwanda bose basubira bagende bicarane n'abatwara kugira ngo bumvikane bakemure ibibazo bafitanye Kongo nayo ko yari yamaze kubitangura muri Kenya ibananirije ngaho ariko sinibuza yuko izo nteko zaje ziva mu karere ka East African Community na SADC zibandanya zicungera kugira ngo inzu nibandanye iriko irasha no kuzimya no kubandanya kuraba yuko hatoba kandi kumushika kakiriho
edi mbona hariho nk'abanyekongo muri iki gihe bavuga ati nk'uko mwabikurikiranye bariko bariyamiriza inteko zawo n'impuzamakungu bazirega ko zamaze imyaka itari mike ariko zananiwe gushika ku mugambi eka ku ihangiro zari zahawe wo kugarukana amahoro ikintu ku bwanyuco bemeza ko hananiwe izo nteko zifise n'igwanisho rutura inteko zo mu karere mwavuze y'abasirikare bamaze gushika bo mu Burundi barashitseyo muri Kenya amatwi dusumira basa n'aba shitse yo nabo nyene eka na Angola ikaba yarungitse mu rundi rwego n'abasirikare bayo ikintu cyo kwizeza abanyekongo bariko biyamiriza inteko zawo niko izo nteko zozo zizoshobora kugira kugarukana umutekano n'ibihe bintu byo biza gatima
mu byukuri inteko zawo ni ziza mu gihugu ngo zije kurwana ngaho kugira ngo zicungira umutekano bwa kabiri si uko ngo bobo binjira nibanagwana barivuna bamwe mu bantu muri abo iyo migwi iriko iragwana iteye ibateye bo barivuna cyane bagacungera abanyagihugu nibategwe n'izo n'iyo migwi izana ingorane mu gihugu uraje kuyimereke Kongo. Kongo ni igihugu kinini cyane cyane gusa cyane gusa na ubihuriye n'ibyo bihugu ibindi bito bito. Kongo ni igihugu kinini cyane kikaba gifite ingorane ya mode communication kugira ngo uvugane n'ubundi muri Kongo biragoye kubona ababarabara henshi n'ababarabara meza ariho henshi cyane muri Kongo. Ubwo rero yuko nizo nteko za zirama mpuzamakungu naho zoba zihari nizoja ku rugi rw'umuntu n'umwe ngo bacunge bwa na
muri ko muvuga ko izo nteko zari zifise ka amabanga atandukanye n'izo nteko zindi
zibuye amabanga atandukanye n'ivyo n'ivyo nagishikeko bobo bacunge gucungera umutekano ariko aba bandi bagiye bagi bobo barafise manda yo kugwana nabo niyo migwi itera akajagari mu karere. Niyo rero bidahuriye
ego be
nivyo umunyagihugu muto abonye umusirikare wa oni avuga ati abari bateza kudukiza n'iki nivyo ariko ntibaba baje kugwana iyo rero nivyo abantu bateza kumenya babaje kugwana babaje gucungera ahantu hari umutekano bahacungere mihandugwe naho nyine
n'icyo
gituma Kongo yose itarimo ingwano na karere kamwe gusa sukunanigwa
ego reka duhe n'ijambo kandi undi munywanyi Richard Squad Bala muraho muratwumva
ego ndabumva neza
muri he muri mu gihugu cya Tanzania amajaye
ndi muri Tanzania mu ntara ya Kigoma muri komune ya Kigonde.
Ni byiza cyane rwose, urafite ikibazo, urafite icyumviro, turi kumwe n'umuhinga yanonose ibyerekeye ibikorwa byo gucungera amahoro n'umutekano mu bihugu byo muri Afurika. Edi Mbona, murafite ikibazo, murafite icyumviro, turi kutuvuga ku ruhara rw'inteko mpuzamakungu kandi uruhara rw'inteko zo mu karere zinongikwa mu bihugu gucungera umutekano n'amahoro. Ndi ku ijambo ikibazo cy'imvi.
Nari nzi cy'imvira kwita kibazo cyo muri Kongo ko igiye kuraba Kongo kuva na kera maze gihe kitari gito ingwano zamaye nk'uko nyine ko nabibona sinibaza yuko izi nteko n'ubwo bozitwara yo hari icyo zizohindura ko Kongo ni nini rwose bazogenda ahubwo iyo migwi ntibazoyikuraho buzosanga bayimuriye ahandi kuko nibabona iyo migwi niyaba nisugereje urwango izoca isira ibigwanisho hasi ko ndabibona ahubwo izovaho yimukira ahandi usange igiye guhungabanya umutekano mu bindi bihugu. Icyo mbona cyari gikwiye kuhaba ahubwo ko kenshi usanga iyo migwi iri hiyo usanga ifise ibyo idahurizako n'amaleta y'ibihugu ibisanzwe ikomokamwe kugira ngo umutekano bikunde uboneke muri Kongo ahubwo ivyo bihugu birimo ayo maleta badahurizako nibo bari bakwiye kujya hamwe bakicara bakaganira ku byo basanzwe badahurizako gutyo bigafunda bagashyira ibigwanisho hasi bakabona kujya mu gihugu bakaronka abandi n'andi ho kubiruka ko kujya kubagwanya sinibaza ko hari icyo bizotanga n'ukuntu Kongo isanzwe ari nini. Ego iyo haba nko mu Burundi wacu kera asanzwe ari hatoya abo basogereza ugasanga harageze igihe ibigwanisho bisigaye hasi ntambara bakazihagarika nayo ubundi ho muri Kongo sinibaza ko bizokunda ko
reka duhe ibyiyumviro byawe umushe ntahe Edi Mbona agira icyo abivuze.
Murakoze cyane. Icyo javuze sinibaza ko ari ibyo kubera ngo kwiyumvira ngo bazova ngaha baca badahandi babananirize hariya ivyo hariho mekanisme ijejwe kuba kugira mumaze gushira inkoho hasi muraba abademobilize muraja kubana n'abanyagihugu iyo mwaje muva umwe wese bamusubiza iwabo akabandanya agira ubuzima n'abandi muri kominote yiwe. Ca kabiri rero abasigaye yanya butatu iteza gukora abacungera umutekano abanyagihugu na leta bategereza gukominika kugira ngo bababwira ati ehe hagire hake kandi hajya ahantu bajya abantu baraje bavuye ahanana ntitubazi rero abanyagihugu bateza gukorana na leta n'abashinzwe umutekano kugira ngo uyo mucanwa ntuva hamwe ujya ahandi Kongo rero ije bintu birashoboka kuya n'ibintu umuntu abantu barigisha mu bintu bya societe civile ama societe amashiramo atagiraho yegamye muri politique ajya rafasha cyane n'abanyagihugu bato bato nibo baba ijisho jisho kugira ngo ngorane aho bari umutekano ubandanye urema Kongo rero si ngorane kuvuga ngo bazova ngaha bati bagenda hani ngo Kongo ni hanini nibyo ni hanini ariko uravye gushika ubu ahantu ari ngorane na hantu hamwe kandi hata ni hanini nibyo ariko n'ahantu hamwe kandi bamaze abo basirikare bagiyeyo gutuza iyo migwi bishobotse hazoca haba amahoro arema kubera niho ingora aho hantu hose muri iyo zone yose muri Sud Kivu, Nord Kivu, Nadia, Muria, Kisangani, Akera, niho ingorane zose zikomeye zo muri Kongo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Professeur Emmanuel Sekioba yigisha muri West College, Los Angeles West College, ringa ku murongo akaba ari umunyekongo ava mu buseruko bwa Kongo. Duga ku ijambo Emmanuel Sekioba, murafite ikibazo mwafite icyumviro, turi kumwe na Edi Mbona n'umuhinga mu byerekeye amahoro n'umutekano mu bihugu byo muri Afurika. Duga ku ijambo ikibazo cy'imbere.
Wakoze cyane Bwana Frederic, nabo bagenzi turi kuganira ubu nje kuko bivuze ni Emmanuel Sekioba ni umunyabunaga n'umuhutu, kandi ikibazo cy'intambara kibakiri iwacu ibi bihugu byo kudufasha ngo turwanye M23 nta kamaro bizatumarira, ariko no mukuri ni ukumva neza no gutekereza ko umukuru w'igihugu cya Congo ari gukoresha uburyo bwose kugira ngo yereke isi ko yagerageje kumenyesha rubanda ko intero dufite muri Congo arahivuye. Kaba nkeka ko abasirikare ba agenti basoma abasirikare ba MONUSCO bamaze imyaka 20, sibyo? Noneho rero icyaba gishobotse kugira ngo amahoro agaruke iwacu ni Kongo yonyine, kwishyira hamwe urubyiruko rwayo rukumva ko nta n'umwe uzatuzanira amahoro iwacu atacyo twenyine. Kugira ngo Kenya ubu ngubu umaze gusoma ahubwo ngo Kenya yageze muri Kongo nayo, Burundi buri muri Congo kuva ibyumweru 2023, uko mbivuze ntabwo ariho uzatuzanira amahoro. Amahoro tuzazanirwa natwe twenyine, kandi n'ubwumvikane n'u Rwanda rugutera buri gihe na Buganda yihishe. Donc ibyo mvuze ubu ngubu ntocanga abantu bagira ngo Congo ntacyishoboye, nkeka ko ubutegetsi bwo muri Congo buruko ko bushoboye ngo bwereke imiryango ku isi yose ko abantu babateye hari aho bava, hari abahe amasasu inifomu bintu byose. Noneho nibarangiza kwerekana ku isi yose ko umutero uri muri Congo guva mu Rwanda no mu Buganda, noneho Congo nizifata neza ikora ibyo ishoboye kugira ngo igarure amahoro mu gihugu cyacu. Naho abaje bavuze ngo aba basirikare baje iwacu botuma izi ndwano ziva muri kariya kareza ahandi ntawutekereza ko ibyo bizashoboka, kuko urebye neza hari ibintu bibiri by'izo ndwano zishaka kugira. Icya mbere ni kugandamiza cyane gushyira abahutu cyane muri Congo hasi, kuko aho intambara ziri naho abahutu batuye, aho intambara ziri na hariya muri kariya kare ku Rwanda aho dufatanye Rwanda na Uganda, ahandi intambara zifite. Iyo muri Minembwe ntabwo nyizi neza ntabwo bari kuganira icyo bari kuganira ntabwo kubivugamo, naho kuko izi ntambara zava muri Bunagana zije muri Nabugaho Congo ya Kamuhandi Taburdo. Ubungubu izi mitwe abasirikare bavuye muri Kenya bakaba mu Burundi bakaba bujye hose, nkeka ko akazi kabo ntabwo rwo kurwanya izo migwi gusa ni ugushaka kwerekana ni ukujya kureba ibiriho nabo bakazandika bakazavuga nk'uko MONUSCO yanditse raporo yabo ku gitero cyo muri Congo n'u Rwanda, nabo bazacandika batwereke ko u Rwanda n'Uganda bo gutera. Noneho nibimara kumenyekana hose abantu bose barahemeye Kongo zifata neza
amakuru yuko hari ibihugu bitera Kongo gushikunga ha kwishwe rya America ntaremezwa ntiturayemera cyane gose turazi ko hari imirwi nibirego bivuga ko hariho ibihugu bimwe mwe bise abasirikare muri Kongo ariko ayo yandi makuru ntari dufise ariko reka duhe ikibazo gihambaye muvuze mushikirije muvuze ko iyo mirwi yose ka ibyo bihugu byose byarunze abasirikare haba Kenya haba Burundi haba Angola atacho bizoshika ko edi mbona ayo makuru ashikirije ni munye Kongo abamunikaje karere mu bivuga ko iki kubwanyu hari hakizero ko izo ntego koko zoshobora ku gushika ku mugambi eka ku mabanga zashinzwe
yewe ndashimye cyane professeur kuri ibyo cyo cyumviro ashikirije yewe ku bwanje ndazi yuko bizera yuko amahoro ashobora kugaruka muri Kongo imwe mu nzira bakoresheje iyo bariko barakoresha yo kuca gucuza abajya abantu bicana bajya migwi ituma akarere katamera neza nizera yuko iyo nzira ishobora gufasha kugira ngo amahoro akaruke ica kabiri ni uko profesori yariko avuga yuko ngo ni Kongo nivyo amahoro nimuze abanyekongo nimuze muyarindire ngo n'abantu bo hanze bazoyabara nimwebwe mutegereza kwiha amahoro ariko rero rezuma yuko ndashimye cyane yuko ari umuprofesori ashaka ndamubwire yuko inteko za ziri Kongo kuva imbere ya independance gushikaho Kongo yonka independance n'ubu oni nirarekura Kongo irazi yuko Kongo iri mu bibazo mu bintu bya governance mu bintu by'intwaro Kongo ni nini kandi ni ufata amadesizion uri Kinshasa uyafate agende uyu munsi nyene ibunagana bayagendere ko birabagora abanyekongo muri mu mwanya bagifise izo ngorane za governance ni kubafasha yuko aba ivyo bihugu biri hajya naje nyine bikeneye umutekano umutekano si Kongo yonyine ni ikeneye abiga bihugu byose biri hajya u Rwanda u Burundi Tanzania Uganda bida bihugu byose bikeneye umutekano w'abanyagihugu babo kubibona bo nyine biteje imbere mu kanya rero Kongo itari fata neza muri ibyo bintu byerekeye intwaro ni byumvikana yuko inshuti za Kongo ziri hajya bijya bihugu byose bifata Kongo mu mugongo bikajya kubafasha kugira ngo imbere y'uko bashike kuri ibyo byo profesa ariko aravuga ariko habituze hagende be haba abantu bicare basubire mu ngo zabo kandi ibyo bintu nizera yuko babazobishikako
akizero ndumva akizera kwa kenshi reka duhe n'ijambo kandi ubundi bunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Charles Nyandwi niyo neza
amahoro cyane
muraho murakomeye gashaka
yego turashima uwiteka
muri hehe
Gambia
muri he
Gambia Rusaka
duga ku ijambo ikibazo muri Gambia ikibazo cy'imviro duga ku ijambo turiko tuvuga ku bibazo byo gucungira umutekano n'amahoro birangurwa cyane cyane n'inteko zo mu karere cyane mpuzamakungu eka tukaba tuvuga kandi n'uruhara rw'amahoro n'umutekano mu iterambere mu bihugu ibyo byose duga ku ijambo turi kumwe n'umuhinga Edi Mbona duga ku ijambo
nagomba gushyikiriza hano ni abanyekongo icya mbere ni kubona ko ari bo bonyine bashobora gutorera inzira amahoro kubera batabishyizemo tugiye gutorera inzira amahoro ntibikunda ikindi navuga ni uko yaba u Burundi yaba Tanzania yaba Uganda yaba u Rwanda bose nimba muri Kongo hatari umutekano birumvikana no mu Rwanda afata umutekano bugira umubanyi ariko aragira ikibazo ikintu nashikiriza hanini ni uko bariya basoda bagiye muri Kongo bufasha bakumvikanisha ntambara ishobora gutorera umuti amahoro bari mu ntambara ahubwo ikintu nyamukuru gikenewe ni uko hoba ibiganiro bishyigikiwe n'iyi EAC bagahuza iriya migi igwana igwanya leta hakari biganire bihurikiyemo bose hama bari abagwanyi nabo bakamenya ko Kongo ari yabo, Kongo atari abanyamahanga, Kongo atari Burayi, Kongo atari yo Abarundi, bakamenya ko Kongo ari abakongomani. Kandi kindi muri Kongo mu by'ukuri ubyeraga gutwara ukaraba iyo Kongo yaguye, Kongo irimo icyo novuga ubutunzi ari nariya nayo ntandaro mbona jewe ku bwanjye ituma muri Kongo hataba amahoro. Bivanye n'uko muri Kongo ugerageje kuraba hari imigwi myinshi myinshi ikererekwa n'ibihugu byo hanze kugira haba umutekano muke, hama habamaze kuba umutekano muke b'abantu b'abakazamahanga bagaca baronkeraho uburyo bwo kwiba ubutunzi bwa Kongo. Abakongomani rero icyo kintu bakwiye kugishyira ko umuzirikanyi iriya ntandara iri muri Kongo ugiye kugira abaturutse siya abakongomani, ahubwo niyo ibihugu byo hanze bishaka inyungu muri Kongo bivanye n'ubutunzi buhari muri Kongo. Rero ni ikibazo cyo kwicarira hasi bakabafasha murage iminsi Kongo imaze hariya mu ntuze UNESCO imaze muri Kongo nta kintu irashika ko mu myaka yose imaze hariya.
Murakoze
urako hari ikintu kinishije hari inyuma muri bariya abantu bafasha Kongo. Rero n'ikibazo cyo kwitanga hasi eyasi igafasha Kongo ikabona ko Kongo ari y'abakongomani, Kongo atari y'abanyamahanga.
Charles Nyandwi ivyiyumviro mushikirije birahambaye cyane rwose. Reka tubihe Edi mbona agira icyo abivuze ko muravuze ati nyabuna ibiganiro nivyo bizotuma haboneka amahoro arama. Muravuga n'ikindi kibazo cy'ubutunzi, ubutunzi muvuga ko ari bwo butuma haba intambara, imirwi itandukanye yoba ifite inyungu yuko haguma akajagari. Duga ku ijambo kuri ibyo bishikirijwe na Charles Nyandu wo muri Gambia.
Mbere ntanguye kuri kigene cya nyuma cy'ubutunzi, nibyo Kongo irafise ubutunzi bwinshi bukenewe n'ibihugu utura ku isi kugira ngo ibyo bihugu byiteze imbere, bibananye byiteze imbere. Wumva rero Kongo byinshi biri Kongo, biri Kongo. Rero n'abanyekongo bategerezwa kumenya yuko ibyo bintu ari vy'iwabo, bifate neza, bamenye ingene banegosia, ingene bavugana n'ibyo bihugu bikeneye ubwo butare bwabo, kugira ngo abanyekongo bonyene abo nyene bagwana babona yuko bacinyijwe, baronka amashuri, baronka amabarabara meza hase neza. Ivyo ni Kongo itegerezwa, n'abanyekongo bategerezwa kubyikorera ubwa mbere na mbere. Ariko babifashijwe ubu ko inshuti za Kongo nabonye yuko bitarashoboka yuko abanyekongo babishika bobo nyene, nicyo gituma baje kubafata mu mugongo, kandi n'ubu babandanya kubafata mu mugongo. Kira noneho ubu abantu bose ari abanyekongo, ari abanyamahanga. Iryo jambo uyo mushinga nari muri Zambia bazi bose yuko Kongo atamaho ifise kuva independence gushika uyu munsi guhera ubutunzi ifise. Ariko niramenye nabonyene abanyekongo bamenye yuko ingorane zose ziri ku gace kabo, kandi n'inyishu nibo bategereza kuzibonera. Abandi bose baza ibindi bihugu byose biza gufasha
yego me
reka ngo abane Kongo babeho neza.
Yego me inyishu nibaza ko muhaye zitomo yereka, kandi tuje no kundi munywanyi Claude muri neza
yedi baneza
muri higa. Claude
halo,
muratwumva Claude?
Ego ndabumva neza.
Muje ahantu hatari induru, ndumva ko muri ahantu hari induru, hanyuma muwaze ikibazo n'ikimviro.
Ego
duga ku ijambo.
Halo,
duga ku ijambo, ubwira abo bantu bareke
kuvuga induru. Jean-Claude ndi Nairobi.
Ego
kuri icyo kibazo mwarimu uvuze cy'umutekano wo muri Kongo, ega intambara ya Kongo ishobora kurangizwa gusa n'abakongomani bonyine, akaba ibiganiro bihuza iriya mitwe yose na leta, leta niyo ifite uburenganzira bwo guhamagaza iriya mitwe yose yitwaje ibizwanisho ikabishyira hasi hanyuma amahoro akaganza muri Congo. Mu gihe Congo itaremera gukorana ibiganiro n'iriya mitwe, ntabwo intambara yo muri Congo ifite gushira. Nabo bari abanyamahanga bazana biriya bihugu bya EAC cyangwa abandi iziriya ngabo zawe, ni nta kintu na kimwe zishobora guhindura, ahubwo nibwo bongera intambara mu gihugu cya Congo.
Icyumviro Claude mushikirije ni icyumviro na Charles Nyanduye yari yashikirije, mukavuga ko ibibazo by'umutekano muke bizotorerwa inyishu n'abanyekongo ubwabo. Ndabona Emmanuel Sekiwa afite ikindi kibazo. Duga ku ijambo Professor Emmanuel Sekiwa.
Wakoze cyane bwana Frederic. Ntabwo ari ikibazo mfite ni ukongera ku byo abagenzi bavuze. Yego, Kongo ifite umutungo ushitse, akaba ari ubwo abantu bose bashaka aho bari kuza guhungabanya amahoro iwacu. Ikibazo nicyo bafitiye bose bamye ko Kongo ifite imipaka cyenda, sibyo? Imipaka cyenda hakaba ari ahantu hamwe gusa hafite ibibazo. Kandi ubwo twaganiriye kare, hari umwe wavuze ngo MONUSCO yabaga muri Kongo kuva na kera, ONU. Twagize amahoro gakeya kuvana muri 63, 65 kugeza muri 90, ntabwo ONU yari iriyo. Ibibazo byo muri Congo ntabwo ari umutungo gusa, ntabwo ari abanyekongo gusa badashoboye, n'abagenzi ibihugu bibiri dufanye nabo imipaka bishaka kutugira nabi rwose, kuko abataremeye ko u Rwanda na Uganda nibyo bibazo. Bazi ko mu ntambara zishize hari igisirikare, hari abasirikare b'u Rwanda bafashe bajyanwa muri Angola babasubiza mu Rwanda babafatiye muri Congo. Icyo dusaba ni bashaka kugira ngo bafate umutungo wa Congo baze baraza mu gitondo nk'abandi bose, twumvikane bafate ibyo bafata natwe tufate ibyo bafata iwabo, kugira ngo ubu ngubu tujye turaganira ikiganiro buri gihe tuvuga guhunganya amahoro muri kariya karere buri gihe kandi tutamagana abafasha iyo migwi yose. Bavuze ngo muri Congo hari imitwe y'abanyeshyamba nyinshi cyane, ariko iyo mitwe yose yatangiye kuva muri 1996 kuva mu Rwanda rwatera Congo. Nicyo gituma mvuga ngo twihangane muri ibi biganiro nabyo, tutegure turatinya kubwira abo bantu bari gutera Congo baturekere amahoro. Tuzi ko bashaka ibyo bashaka, ntibaje baraza kumanywa, twumvikane. Nibashaka umutungo wa Congo natwe tubabwire icyo dusaba, twumvikane. Naho ukuvuga ko yagane tukabamo hipokrizi tutabyira n'ukuri, cyane cyane u Rwanda n'u Buganda ntabwo bizatuzanira amahoro. Igihugu cya Kenya, igihugu cya Burundi muri Congo byose ntacyo bizadufasha gakeya. Me icyo baje gukora kekanwa uzandike raporo nabo babona ko iyo migwi yose ibana imfashanyo muri ibyo bihugu bibiri bitumere nabi, kuko dufite imipaka cyenda kandi imipaka ibiri gusa akaba ariyo idufite
ibibazo. Urakoze Professor Emmanuel ku kibazo cy'imirwi irwanya ubutegetsi iri muri Congo. Hari ntiyatanguye muri 1996 gusa, hari imirwi twara twumva kuva kera cyane rwose, imirwi y'amayimayi n'umurwi ukomeye wabayeho kuva kera cyane rwose. Nashaka mushenahe Edimbola mugira icyo mutubwiye kuba cyane cyane kuba afise amakenga ko izo nteko zitazoshobora gushika ku mugambi zishinze. Mwarakoze mu bibazo byerekeye umutekano mu bihugu bitandukanye muri Afurika. Intambamyi tufashe nko mu gihugu mwarimwo cya Repubulika ya Santa Afurika, ingorane zisa ni ziri muri icyo gihugu cya Congo.
Ndashaka nshimire cyane Professor ko yemeye na mbere yuko ati ibyo bihugu naho bije nibizo hezwa ingorane za Congo, ariko bizodufasha bukebuke, nivyo bizofasha bukebuke. Ikibazo cyo muri Congo ni ikibazo gifise numero za ingorane za politiki, na nicyo gituma ko aguma avuga ibihugu byo mu karere, na nicyo gituma ivyo bihugu byo mu karere bimwe muri vyo biriko biraza gufasha kugira ngo baje abantu bose bari ibunagana nahe baguma bagendana udusambi ku mutwe n'udusahani n'utuntu basubire ubwa kijambere basubire mu ngo zabo hanyuma abakora politiki mu karere bayikore kugira ngo batore imishu y'ingorane zo muri Congo. Dusubiye kuri bimwe muri ku ngorane zo muri Centrafrique. Ingorane zo muri Centrafrique ubwa mbere abantu bari bazi ko ari ingorane ngo ni z'amadini ngo n'abakristu n'abayisilamu ari kuganiriye nabo ugiye kukabarondera ruguru rero naragendayo nari mu bantu bagendayo kubasura kubumviriza wacu usanga yuko atari ingorane z'amadini gusa ari ingorane zo kutagabura ibintu byo mu gihugu neza bakabona yuko bobo aribo bafise ibintu ariko nta nyungu babironkeramo hanyuma abantu bamwe babikoresha mu nyungu zabo za politiki ariko bacishije mu by'amadini batangura kwicana bararonka n'ibigwanisho bivuye hanze mu bindi bihugu byabafasha ariko ubu haragahengwe kubera iki hari babasoda bajya abasoda bo muri yoni bagiyeyo baragerageje kandi barakoze ibintu byinshi cyane kugira ngo basubize kiriya gihugu ku murongo hanyuma icyo gihugu nacyo gisaba ibihugu bimwe bimwe u Rwanda menga n'Abarusiya ariko u Rwanda rwagiyeyo nk'ibintu bumvikanye mu bihugu ibihugu bibiri byarumvikanye ati wewe nimuze mumfashe aba ndi nabyo bashoboye kubera nta manda bamfite ariko twebwe entre twebwe jewe Centrafrique na mwebwe u Rwanda turashobora kubikora nuko bagiye hariya bariko barasubiza hariya induru zaragabanutse kubera abo basoda bobo bagiyeho bafise imanda yo kurwana kandi barabikoze n'ubu bakiriko ibintu byaratuje ariko naho byagenze uko naho aho hose abantu abasirikari ba ONU bahe bagenda bose kubatuza hariho ibiganiro byabaye leta n'iyo migwi yagwanya leta gushikaho tuguma tugenda tugaruka ruguru aho uwo wese ahari mumusangayo mubaza ati wewe mupfiki na leta ni giki gituma mufata inkoho mwica abanyagihugu cyangwa mugwanya leta ati twebwe ni
byari bimeze nk'ukubumvikanisha
ariko tukabumvikanisha umugafata ibintu leta ya bo bavuze mukamishira leta tega twe batubwiye ibi ibi nibyo mupfa uyu mugwi nawe mukabifata byose hamwe hanyuma leta ikabyinga bidashoboka nuko byagenze gushikaho basinya amasezerano yo guhagarika ingwano ibyo bintu byarabaye kandi byarafashije umwanya utarimo
ndabona akanya katujanye reka duhe jambo Fabrice mwiwe neza muratwumva ndumva telefone ya Fabrice itari kuyakora reka tuje kwa Michel Vyamungu muraho muratwumva muri hehe Michel muri hehe muri hehe amaja he mu Burundi yego duga ku ijambo ikibazo cy'imvira mu kanya gato
yewe ikibazo mbona
yego
ikibazo kongi fiste murandumva
duga ku ijambo turakumva duga ku ijambo
yewe ikibazo kuri mbona fiste ni ikibazo cy'abantu bari mu buseruko bwa Kongo hanyuma bakaba bafise ururimi rw'Ikinyarwanda ikibwa rero ni uko kurengera kwicara hamwe bakabanza batera umuti w'icyo kibazo ikindi nacyo mbona kihari igisirikare cya Kongo gisanzwe kidakomeye neza sinumva igihugu kingana nk'uko gifise n'ubutare bungana nk'uko urebe turashobora gukomeza igisirikare ugasanga igihugu kirimo ibyane menshi ibyo bihugu bitandukanye bari bakwiye kwicara ibyo guca umutekano wabo na cyane cyane bahereye ku gisirikare cyabo kuko ntibitahuritse urebe uturere usanga leta idashobora gukontorora kandi ifite igisirikare ku buryo rero umukuru w'igihugu cya Congo n'abafatanyije gutwara ntibicare hamwe na cyane cyane bituma bafata igice cya bigi ya leta amafaranga leta ikoresha bagatuma bashyira mu gisirikare bakanongera ingene bashobora gucungira umutekano w'abanyagihugu kuko aba bantu bateruse umutekano
bahagije
ego
Michelle ndabona akanya katujanye Michelle akanya katujanye kibazo washikirije ni kibazo gihambaye cyane gose kivuga ko igihugu gikomeye gifite ubutunzi nka Congo gikwiye kuba gifite gisirikare gikomeye kugira ngo gicungere umutekano mu bice bitandukanye reka duhe n'ijambo Fabrice undi munywa nyiri radio ijwi rya Amerika ndabona akanya katujanye hanyuma umushanahe Edimbola turamusaba agerageze atange inyishu cyangwa agira icyo avuze ku byimviro bazabashikirije ego Fabrice muratwumva
yego ndabumva cyane murakoze cyane ko mije ijambo mbanje kubasuza
mwaramutse neza muri hehe ga Fabrice
ndano mu Rwanda mu karere ka Gasabo
ni byiza cyane rwose ikibazo icyumviro
mu by'ukuri ikibazo cya ndenda abanza gushimira uwo mutumire mwadutumiriye ariko nanone turagiyeho tukanashimira ingabo z'u Rwanda uko zikomeje kwitwara muri Mozambique ariko mu by'ukuri ikibazo kiracyariho mu gihe Afurika itarashyira hamwe kugira ngo batorere ibibazo igisubizo cy'ibihugu byabo nta na rimwe umutekano muri ibihugu muri Afurika uzigera uboneka kubera ko uyu munsi wa none iriya mitwe y'inyeshyamba iri muri Congo ni bamwe mu bayobozi b'abaheza nguni zigenda bakavugana n'imitwe y'i Burayi igashingwa iterwa n'inkunga iriya mitwe y'iterabwoba igaterwa inkunga n'ibyo bihugu by'i Burayi biri mu bayobozi wa Afurika rero ni ukuvuga ngo kugira ngo iriya mitwe irangire neza ko bajya ku ntebe y'ineza bakaganira abayobozi ba Congo ndetse n'abanyepolitiki ba Afurika bakashakira hamwe kugira ngo iriya mitwe y'inyeshyamba irangire n'ubundi mu gihe bavuga ngo bafate ibyemezo kugira ngo barohereza ingabo ngo bazirwanye n'ubundi imitwe imwe yavamo n'indi igasubiramo tukaba twifuzaga ko ahubwo bibaye byiza ari uko abayobozi ubwabo aribo bakwicara bakareba aho ikibazo bagikemurira
yego
naho kuvuga ngo baragenda muri Congo ngo barasane n'ubundi u Rwanda rugufi ni rwo ruhago
ibyimviro byiza bishyikirijwe ndabona
barabahunga bakava mu byabo niba nuko bajya ku ntebe y'ibiganiro none ibibazo bigakemuka
yego me Fabrice ndabona kanya katujanye reka turabe ko yo guhinyishu reka turabe ko yo guhinyishu be edi mbona Fabrice arafite kibazo gihambaye cyane rwose ko amaherero ari uko hoba ibiganiro hagati ya leta ya Congo niyo mirwi icyumviro kigeze no gushikirizwa mbere akaba na Michelle Vyamunguru nawe nyine akaba yavuze ko ahubwo igihugu cya Congo gikwiye gukomeza igisirikare kuri ibyo byumviro bibiri byabo bashinga nawe bose inyishu ndabona mufise nk'umuntu utumwe n'igice
minuti inyishu ntutanga ngaha nibyo Congo ikeneye igisirikare gikomeye kandi nibyo barimo ubu amatwa dusubira nibyo barimo bariko baravugurura inteko zabo neza baziha inyigisho zikwiye nibyo barimo na nicyo gituma haje izo zindi nteko zo mu karere zo gufasha aho abo bandi batarashika bobo bahashike babe barafasha kugira ngo habe umutekano cyane cyane hariya muri Est hari ikibazo bavuze k'ingorane ngo z'abarwandofone abantu bavuga ikinyarwanda bajya abantu bavuga ikinyarwanda benshi muri bo benshi cyane n'abanyekongo kubera igakongo kera yari Congo u Rwanda n'u Burundi ibintu bitarahinduka cyari igihugu kimwe kandi si abantu baje bizanye hariho amavage menshi y'abantu bagiye mu Rwanda na baza i Congo ariko benshi muri bajya bose bavuga ikinyarwanda n'abanyekongo
Edi mbona ndabona kanya katujanye nashaka gushimira cyane rwose ku byimviro eka byashikirijwe mukabitangira inyishu ibibazo byashikirijwe mukabitangira inyishu zombikana cyane rwose kanatsinda mwarakoze muri ibyo bisata turabashimiye abanywanyi bose baduteye akamo bagashikiriza ibibazo n'ibyimviro turashimiye kandi na engineer Nelson yadufashe mu buryo bw'ijuma tukaba dushimiye na Nadia Taha yadufashe kwigiranya ikiganiro twashikirije turabashimiye inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza mwese mugoroba mwiza.